Prezida Nkurunziza yashimiye abarundi bamutoye acabasaba gushigikira inzego bitoreye.
Barundi kazi inshuti z'u Burundi. Ubu rero amatora yaheze. Ivyo kudutora canke kutadutora byarangiranye n'itariki ya 21 mukakaro. Ubu ni gihe gishasha cyo gukorera igihugu cacu twese turi hamwe. Gushigikira inzego twatoye no kurangura imigambi mwadutoreye.
Muri iryo jambo yashikirije abarundi kuri wa gatatu, Nkurunziza yamenyesheje abarundi ko bagiye kugwiza inyigisho za sirikare na cyane cyane kugwaruka gwa kaminuza service civique obligatoire mu Gifaransa kugira ngo abarundi bose bafashe mu guharanira amahoro n'umutekano na cyane cyane mu kugwanya utugwi duhungabanya umutekano mu gisagara cha Bujumbura.
Nuko mubizi umutekano niyo nkingi ya byose. Tuzoronsa amakomite y'umutekano inyigisho ziyafasha gukorera neza muri ama nyabune guhera ubu gwaruka ruzoronka inyigisho n'ubuhinga fatiro z'ukunda igihugu ivyo twita service civique obligatoire cyane cyane ku banyeshuri bo muri za kaminuza. Ayo makomite y'umutekano asabwa gukora ijoro murango kugira ngo utugwi twose tuyadukiza tugenzwa n'ubwicanyi no guhungabanya umutekano dusambugwe mu buryo mu kiringo kitarenze amezi abiri gusa tuzoba twatujijwe na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Tukaba duhamagariye abanyagihugu bose kubira hasi rimwe gukora n'abajeje umutekano kugira igihangiro turishikeko.
Petero Nkurunziza yamenyesheje kandi ko bagiye kubahiriza amategeko mu kazi no mu buzima bwa minsi yose bw'igihugu hisunzwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha.
Kugira amahoro n'umutekano n'ubutungane bibandanye bisasagara mu gihugu cyose, tuzobandanya gutunganya urwego rw'ubutungane. Tuzobandanya kandi guhuza amategeko ariho n'ibihe tugezemwo. Kubahirize ibitigiri by'ubwoko mu buzi bwose twisunze ibwirizwa shingiro amasezerano ya Arusha na yowagaki intambara urundu. Mu ntumbero yo gutsimbataza discipline mu nzego zo kwivuna abansi n'izo umutekano, tuzosaba abize amategeko badufashe bibaye ngombwa guhinyanyugwa igitabo mpanavyaha, baturabire igihano gikwiriye abari mu izo nzego bazofatwa n'amakosa yo kwica bakoresheje ibigwanisho bizwi ko bigenewe gukingira abenegihugu.
Ibyo biruko mu gihe abatavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani Senarede bo bamenyesha ko kuva kuri uyu wa kane Uburundi atamukuru w'igihugu buzoba bufise kuko hisunzwe amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro. Nkurunziza ikiringo ciwe caraheze. Jeremy Minani numwe mu bagize inzego za Senarede.
Tugiye guhasaba amakungu yose yo leta ayane hama amaguru masha tuyicara turaba ukuntu Uburundi kuva ejo butazababwira umukuru w'igihugu butazababwira leta bwoyoborwa biciye mu mategeko. No kugerageza kumvisha uwo mugabo Petero Nkurunziza yahora ashwana Uburundi ashaka kwihagira ikindi kiringo cya gatatu ko yoza tukicara hamwe tukaganira tugashyiraho inzego mfata kibanze.
Abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura bavuga ko mu gihe Perezida Nkurunziza yo kwanka kuganira bazomukuraho bakoresheje ingufu.
Ibyo ashobora kutavyemera kuko nicyo camuranze kuva zino ngorane zitangura. Ni yavyanka agashima gukoresha wa mugwi we witwaje ibigwanisho ashaka kwigabira ubutegetsi ku nguvu. Tuzoheza rero dushireho leta twebwe nyene fata kibanza twishiriyeho twebwe nyene ku ruhande rwacu turi abarundi n'abakungu tubasabe bayemere bayubahe bayigamburukire. Hanyuma noneho Petero Nkurunziza niyabandanya agagaza akabandanya tuzoheza dukoresha inguvu tumukure.
Uwo ajeje igisata cyo kumenyesha amakuru mu runani Senarede avuga ko bazoganira na Nkurunziza nabo bari kumwe ariko nibazoganira na Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu canke nk'userukira Barundi.
Iki kibazo c'Uburundi vyo bavyiza gikemwe giciye mu mwumvikano. Dushaka rero tumenye twumvisha umugabo ashaka kwigarura ubutegetsi ku nguvu ko yoza tukicara hamwe leta izojaho ikajaho ivuye mu mwumvikano. Ariko nashaka ndababwire yuko tutazoganira na Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu canke nk'umuntu aserukira Barundi. Niyo leta yarashizeho leta no kwita leta yagahotoro leta ihiritse ubutegetsi. Tuzoganira nabo tutemera ko ari leta ahubwo dufata ko ari umugwi washatse guhirika ubutegetsi kugira tuwugondoze ko iyo ngingo wafashe ari ingingo igayitse idashoboka ari inzira irashika ngaha mu iki gihugu.
Abarundi benshi rero ubu bari mu mayira abiri biteze ibizoba kuri uyu wa kane mu gihe bamwe bashinga leta abandi bikavugwa ko bashinga iyindi mu mahanga. Bamwe bakibaza ko hagiye kuba intambara kubera izo mpande zibiri zitumvikana, abandi bati Imana rugira vyose izokingira Burundi n'Abarundi. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.